VOA. Ijwi rya Amerika nongeye kubasuhuza mwiriwe na none muri kumwe na Thomas Kamirindi. Mu Burundi turavugira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice 3.
Kubera iyo ngingo banyororo baba 2,500 bagiye kwitegemvya, tubasabye kwirinda icyo cyose cyotuma igiti kibakora mu gisho kandi.
Uyu ni president w'u Burundi Pierre Nkurunziza ku banyururu yagiriye imbabazi n'amakuru.
Ntumbero yo gusasagaza amahoro iteka n'itekane mu gihugu, twisunze ingingo y'ijana na 13 yibwirizwa shingiro twagiriye ikigongwe abakatiwe gufungwa imyaka itarenga 5, abamaze 3 vya 4 mu mvuto, kongera tugabaniriza ibihano nyororo batandukanye bose yisunzwe uburemere bw'ibyaha bagirizwa n'inyifato yabo mu mabohero barimwo. Kubera iyo ngingo banyororo baba 2,500 bagiye kwitegemvya, tubasabye kwirinda icyo cyose cyotuma igiti kibakora mu gisho kandi.
President Nkurunziza yabivuze mu ijambo yagejeje ku barundi bifuriza umwaka mushyashya. Amajwi yatwayohererejwe na Eloge Wirikaneza. Tugumane na Eloge Wirikaneza noneho tunyurire muri make mu byaranze Uburundi muri uyu mwaka.
Kwa 2022 ukwezi kwa mbere abagize inama ya ONU ijejwe umutekano bose kwa 15 baragendeye Burundi babonana n'umukuru w'igihugu Pierre Nkurunziza bamutahuza kwategerezwa kw'ibiganiro n'abatavuga rumwe. Abari barongoye izo ntumwa bamenyesheje ko atakinini cyavuyemo. Mugabo Samantha Power aserukira Amerika muri ONU yavuze ko hakiri ivyizigiro. Mu mpera z'uko kwezi nyene inama y'abakuru b'ibihugu vy'ishyirahamwe rya Afrika yaranse umugambi wo kurungika mu Burundi maprobo inteko z'abasirikare 5,000 zo gucungera amahoro. Icyo cyiyumviro cyashikirijwe n'urwego rujejwe amahoro n'umutekano muri uwo muryango wa Union Africaine. Leta yavyakiriye nk'insinzi ikomeye areye menyamitwe umushikiranganje imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu.
Icyo vyerekanye gihinini cyane nuko ibigo bya burara byabonye neza neza yuko igihugu cy'u Burundi atari gukira banga atari gukira ukwacu gifise ibindi bihugu byinshi bigishigikiye. Turese ko abakuru b'ibihugu bashoye kwanka irya ngingo amareta arenga ibice bya 3 by'amareta ari muri Union Africaine yarashoboye gutora u Burundi kugira ngo busubire kubana mu kanama karejeje amahoro n'umutekano mu gihugu cya Afrika.
Haciye iminsi mu kwa kabiri umunyamabanga mukuru wa ONU Ban Ki-moon nawe yaciye yishikira mu Burundi ahejeje kubonana na president Nkurunziza yavuganye n'abamenyesha makuru.
I was very much encouraged that the political leaders whether they are sitting in government ruling party or opposition.
Natewe intege rwose no kubona abanyepolitike bose baba abari muri leta umugambi uri ku butegetsi n'abatavuga rumwe nawo biyemeza kuja mu biganiro bidakumira na president Nkurunziza nivyo yanyemereye nyene. Imboneza z'abanyepolitike b'abarundi bategerezwa gufata ingingo za politike n'intambwe zituma abantu biki gihugu ciza cyane basubira kuba mu mahoro mu gihugu kirangwa n'agateka kazi na muntu.
And enjoy human rights.
Havuye Ban Ki-moon haciye haza kuri ibihugu n'amareta 5 zo muri Afrika bari barungitswe n'ishyirahamwe ry'umwe bwa Afrika bari barongowe n'umukuru wa Afrika y'Epfo Jacob Zuma. Uwundi yagendeye Burundi mbere inshuro nyinshi muri uyu mwaka ni Tom Perriero intumwa idasanzwe ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu karere k'ibiyaga binini. Yagendeye Burundi akarenga 5 ngibi bimwe mu byo yahagaze ko inyuma yo gushima utwigoro twa leta.
There are trips where it feels like we've taken one step.
Ubiravye ni nkuko dutera intambwe imbere tugasubira inyuma izindi ntambwe zibiri nzo tuvugana na leta. Harakindwe inkeya president Nkurunziza ubwiwe hari ibyo yasezeranye kwa zorekura abafungiwe politiki nta na kimwe twabonye cyakozwe. Yaraniyemeje kandi kohoza abaroreza 200 bagateka kazi na muntu ushika ubu umengo n'imikino gusa ariko baragira icyangombwa kuri twebwe nuko hoba indorerezi ziraba ko abantu baguma bituma bicwa abandi banyuruzwa n'ibivugwa ko abantu basenzikarizwa ubuzima bikabije turi mu gihe leta yemeza kwifisa ishaka no gukora ibishoboka ngo abarundi bose babe umutekano n'abahunze bagaruke ariko kandi tukabona abantu babandanya bicwa cyangwa bahohoterwa uko no kuvuga indimi zibiri kandi bitesha leta icizere mu bizokurikira
Or the path forward.
Umuhuza mu biganiro by'abarundi Benjamin William Mukapa nawe yagize ingendo zibiri mu Burundi urwa mbere hari mu kwezi kwa gatatu ico giye yabonanye n'umukuru w'igihugu gusa inyuma y'urwo rugendo Mukapa yatunganije ibiganiro inshuro zibiri mu kwa gatanu no mu kwindwi aho hose ntaco vyatanze muri uku kwezi kwa 12 yagarutse mu Burundi kubonana n'abategetsi abanyepolitike n'iyindi migwi Ninaho yakuri inkoni kugishitsi abatavuga rumwe na leta bo babacibaza ku kiringo cha gatatu cha president Nkurunziza caciye ku bintu bwizwa nshingiro n'amasezerano ya Arusha
I am in no position to determine the legitimacy of the government of Burundi. It's the people of Burundi.
Nta burenganzira mfise bwo kuvuga ko leta y'u Burundi yemewe cyangwa itemewe. Abarundi nibo bayihaye kwemerwa. Amatora yarabaye za sentare ziriturwa harimo sentare ya Yas. Bose bavuze ko atamategeko yarenzwe. Abibaza rero ko ari jewe nemeza inzego barataye umutwe mu byimvugira uko nyene sinzu wabaroze pe. Abaseruka ibihugu byabo baje ngaha bakirwa na president Nkurunziza akanama kamahoro n'umutekano ka ONU karamwemera nk'umukuru w'igihugu none ubwo busazi buva hehe turiko dutakaza kanya tuvuga ibintu byaheze kera ndazi ko bija gutuma ibinyamakuru bigurishwa cyane n'amaradiyo yumvirizwa ariko n'ukuri ibiganiro byo hagati mu gihugu byo byarabandanije mbere umwaka ukaba uheza bigeze ku ntambwe ya nyuma mugabo atavuga rumwe na leta baguma bemeza ko ari ibiganiro by'abayoboka leta n'abari mu kwaha kwayo muri uyu mwaka twaraye turangije na cyane cyane mu mezi atandatu ya mbere ikibazo cy'ihungabana ry'umutekano cyagumyeho ahanini ku mugwa mukuru Bujumbura ibitero by'amagrenade n'ibindi bigwanisho byaragabwe ahatari hake inshuro nyinshi ubwicanyi burobanura abantu ku giti cyabo bwahitanye abatari bake mu basirikare bakuru bakuru akarorero ni nka Colonel Darius Kurakure umusirikare yazu cyane mu ruhare rwo kugwanya abagize imyerekano mu makaritie y'uburaruko bwa Bujumbura nkangagara mutakura na Cibitoke uwo musirikare amashyirahamwe hanyu hagati y'akazi na muntu yagirije guhohotera kiremwa muntu yarasiwe mu kigo cy'ibiro bikuru bya gisirikare izuba ryaka mu kwezi kwa gatatu kuwo mugoroba nyene haciye hicwa uwundi musirikare w'ipete rya major Didier Muhimpundu uwundi musirikare mukuru yishwe ni General Atanazi Kararuza uwo yari umujenama w'icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu yagandaguranywe n'umupfasoni wiwe hamwe n'ikibondo ciwe abantu bitwaje ibirwanisho bategereye imodoka barimwo mu gitondo co kuwa 25 ukwezi kwa kane bageze imbere y'ishure Lycée Saint-Esprit mu Gihosha mu buraruko bwa Bujumbura umuvugizi w'igisirikare yavuze ko abakoze ubwo bwicanyi n'abashaka gusambura urwo rwego Colonel Gaspard Baratuza
abateguye ubwo bwicanyi nta yindi ntumbero bagamije atari ukuburizamwo ubwiyunge buri mu gisigare cy'u Burundi cavuye mu gikorwa cyo gushira hamwe igisoda kuva mu mwaka w'2005 ubushikiranganje bwo kwivuna abansi no kwita abahoze ku rugamba muri yamirije ubwo bubisha bumaze iminsi bwibonekeza kandi burondera abantu bamwe bamwe bo mu nzego z'umutekano no kwivuna abansi abatware hamwe n'abandi banyagihugu inzira karengana
muri ayo mezi y'ukwa gatatu ukwa kane n'ukwa gatanu harishwe muri bene ubwo buryo abasirikare bakuru bakuru batari munsi ya batanu harimo n'umukukuru ke Colonel Lucien Rufyiri uretse abasirikare afsa mos umushingamateka w'u Burundi muri EAC akaba yabaye n'umushikiranganje muri leta y'u Burundi yishwe nk'uko nyene n'abantu bamutegereye mu gitondo hafi y'imuhiriwe ku mutangano mu buraruko bushibuseruko bwa Bujumbura hari kwa 13 kwezi kwindwi mu kwezi kwa 11 umuhanuzi mukuru w'umukuru w'igihugu ajeje kumenyesha makuru buri nyamitwe yarusinze aho abantu bitwaje ibigwanisho bamutegereye ari hafi yo gushika ku rugo rwiwe mu kajaga mu burengero bw'igisagara ca Bujumbura umwe mu bamucungera ubuzima arahagwa bene umushoferi wiwe nabo barakomereka bene ivyo bitero nubwo bwicanyi igipolisi cy'u Burundi kivyegeka ku gihugu kibanye cy'u Rwanda nk'uko vyemezwa na Pierre Nkurikiye yavugira urwo rwego
umusirikare umwe mutoyi yari yigeze gufatwa afatanwa na inkoho bita pistole zibiri acara navuga yuko abagomba kugandagura urya muntu ari abari mu Rwanda harimo mbere n'umusirikare w'umunyarwanda n'abarundi urumva ko bose bari Kigali
uhereye ku Rwanda nyene imigenderanire y'u Burundi n'ibihugu bimwe n'amashyirahamwe yagumye yunyuka Rwanda go rwatanguye gutunga urutoki mu ntango z'umwaka. President Nkurunziza ubwiwe yavyibwiriye utwara ONU igihe babonana mu kwa kabiri.
Banavuganye izindi ngorane zijaye no mu karere, twavuze igihugu cy'u Rwanda ukuntu kitubaniye nabi, twavuze ko dufite ibimenyetso, ivyemezo yuko badufashe naho nyene kugira ngo iyo nyifato bayireke, abanyarwanda nabo tubande neza kuko twanyu kuva kera.
Eloge urakoze kuri ibyo byaranze Burundi ni bimwe muri ni bimwe na bimwe ariko ntabwo ari byose. Noneho tujye mu Rwanda ho umwaka ushize wabayemo inzara mu bice bitandukanye by'igihugu. Eric Bagirubusa yasuye akarere ka Rulindo mu ntara y'Amajyaruguru abaturage bahamubwira uko bamerewe.
Twanyita Uwimana Emmanuel kabisa ndi hane Rulindo mvuka mu ntara y'Uburengerazuba mu karere ka Rusizi. Umurenge wa Bweyeye akagari ni Nyamuzi umudugudu ni Muhiza. Gusa ukuntu twitegura umwaka mushya njyewe ncukura agasegereti nshaka ko mva mu kazi nari ndimo nkaba nabasha gukora kandi kazi karuta ko nakoraga. Nicyo cyifuzo mfite ndakeka n'abandi bitewe n'akazi barimo hari aho bashaka kuva hari n'aho bashaka kujya.
Hari ikintu uvuga se gifatika ugiye gushingiraho ugiye gutangira n'umwaka mushya?
Kabisa urebye burya ushobora kuba udafite ubushobozi mu maboko ariko ubufite mu bitekerezo. Njye uko mbitekereza ubushobozi mfite ni buke ariko niyo ntego yanjye.
Nitwa Nsengimana Andre iwacu ni Rusizi muri Bweyeye mu kagari ka Nyamuzi umudugudu wa Kigobe ntiyano muri Rulindo. Iyo umwaka urangiye neza umuntu atarwaye arishima cyane.
Mu buryo bw'iterambere ubasigiye iki?
Mu buryo bw'iterambere hari abantu ugiye usigira ibintu byinshi kabisa. Nkanjye mfite umugore mfite n'abana batatu ndumva maze kugera n'akamoto mu rugo ariko gakoresha umukozi kandi nakabonye mu mwaka.
Ingamba nshya muri 2017 ni izihe?
Ingamba nshya ndumva 2017 n'ikintu ndi gushaka nkanjye cyane cyane ni nko gushaka uburyo nazaba mfite nka perime. Nanjye noneho nkaba ndi mu shoferi muri make nubwo ubona nsa gutya.
Bizashoboka?
Bizashoboka buri iki umuntu yashyizemo aragikora.
2016 isize iki muri rusange mwari mwiteze iki mwageze kuki?
Mubyayi Kagame yohereje imbabura z'abakene ariko abo bazohereje ntago bazibonye zabonye abatazigenewe we rwose mu rwego rwo hejuru. Ubwo n'ubundi byabaye umutekano muke ntago byagenze neza. Noneho wari wishinzwe kugira ngo ayibone naho atera akaduruvaya ati kuki ibintu by'abakene bizaba bisohoka nkamwe ababayobozi mukabyihezamo mubiterwa n'iki? Ariko n'ubundi byataye umutekano muke abayobozi binaha bamwe babaye bahagaze ku buyobozi kubera izo zacana rumwe barishye.
N'amafaranga y'abakene barayariye niyo mpamvu bahise babihagarika.
Ubwo rero niwo mutekano dufite muri Rulindo nta kundi. Nubwo bwose izuba ryavuye rikadusigira inzara ariko dore dushyimbo twari tweze tutangiye kongera gushibuka bundi bushyashya nta kibazo twari dufite.
Ingamba nshya rero?
Ingamba nshya nyine ni zo kudutera inkunga tukava mu bukene tugatera imbere tugakora.
Ingamba nshya ku giti cyanyu ni izihe ubwo?
Nizo gukora. Kugira ngo nyine tuzamuke tugere ku iterambere.
Murabona bizashoboka ariko?
Bizashoboka
dufatikanyije n'Imana, dufatikanyije n'iki gicu cyo mwijuru. Koko ya tubonye imvura byose birashoboka.
Nta byishi hamwe nk'abanyamakuru kutegereza imbere kuba tuyobora muri kuri Perezida wa Repubulika akaba ari umuntu ushoboye kandi akaba ari umuntu wadusabira imisada akadukingurira ibi bihugu bidukikije bakajya batuzanira ibiryo. Icyo kintu cyo muri rusange tubivugaho kubera ko ushobora kuba uvuti uyu muntu amwibe ariko yaba tubagiraho nk'aho dusanza nibyo tuba turimo n'undi nibyo yakubwira. Ushake kuvuga ngo abaturanyi bafunguye adonka imipaka ibiryo bikaza inzara yagabanyuka n'imisoro ikagira ite ikagabanyuka twumva ko yabidukorera ariko abanyarwanda turashonje pe. Ibindi byose ni byiza turakora.
Ubwo ingamba mufite nshyashya muri 2017 ni izihe?
Ingamba dufite ni ugukora kuko nicyo cyangombwa. Nta gufuje igihe ubusa kuko tugomba gukora tukicara heza tugashaka ubukire kuko igihugu cyacu gifite umutekano.
Umwaka wa 2016 muburangije mute ubasigiye iki?
Dusigiye iki se wa muntu ko uyu mwaka wabaye uw'inzara gusa?
Gute se?
Nta kintu twibitseho mbese turashonje igihe umwaka wabaye w'ibibazo gusa ntago ari uw'ibyiza ni uw'inzara
nawe nicyo kimwe bimeze bite
ngewe rwose uyu mwaka ntago wamereye neza kubera nahuye n'ibibazo by'ubugwayi intambara mbese zabaye nyinshi mu rugo umugabo yaravunitse ubu ninjye wijya nkimara nta kuntu meze ariko kuba ndiho ndashima Imana yuko yabaye hafi mu ruhande rwanjye
none ubwo ingamba nshya se mwinjiranye muri 2017 nizihe kugira ngo muzibe icyuho cy'iyo 2016
ni ugusenga tukagira icyo tugeraho muri uyu mwaka nizo ngamba dufite
Kaze mwumvirizi gikino intamenwa gutegurirwa na studio ijambo igisata cyo kumenyesha makuru cishiramwe search for common ground mu Burundi
C'est quoi? Leka ndabere. Hanyuma Bosco na waravuga ngo nugukosora? Eh? Oya vraiment. Ndabira nawe ribara ngo nabanyeshura. Take the bill. Umuntu arajanga hakikokora gasigura nabo bakishinga kuje bajeba.
Uko bimeze.
Bashaka manota be. Yindira ndakwereke. Wata. Watura. Umbe Bosco nawe imbo byo banditse. Namafuti gusa ntacho banditse. Eh ndabira nkuru. Ndabira nawe.
Bibasha nanje mpa basanga tacho bayaze.
Mama 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 mama. Nariko ndivugisha ngo ntacho bayaze. Cyo 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 cyo. Uyu wana kamuna.
Eh
eh. Ego kweri ngiye nashika. Oya Bosco. Ingo wirabiye bara kumutemera. Abaraho ngo byahaye. Ubu wose guhara gusa. Hagiye mwo nuguharaba.
Reka maguruke. Nirabiye to havuye ukita kamuntu. Eh? Nanogira ngo nijyambere ko so impapuro gabizoza.
Kama ukiko.
Kaje ndaye maguru.
Nari nakosoye ubuhongiye nashika.
Eh? Uyo banzuye ndire ndahabe. Bizo, uyu ni vet.
Eh.
Ite ko pinche vet.
Ndabiri bana wa muhungu. Eh ndabire.
Nyamba babaje ibyo tigishije. Oya, je sindabyemeye. Ivete nzi, nwe nze manyanga. He bizo.
Ni hatari.
Oya, uri se
cyo bari bakicarira inyuma ndiko ndikokora.
Oya. Mugaba muri kuri wanje yahora bitora.
Haja we barakwiba.
Cyo
we wanje nta ukubita n'urugohe.
Anzu kujya mwana yari mu bambere bakurikira mu ishure.
Wapi?
Wose gurira gute kugira ngo abure na rimwe.
None wibaza ko namuzi.
Ibyo bishoboka.
Tora kopi iwe. Ehe ngiye na grille. Umukosore ndabaye umuntu.
Oya. Ega sina mukosore nabonye ko byanse. Mana yanje we antuka muri we hari ikintu kitagenda neza asigaye aronka ubusa
nama narutaye ngo baze bicari imbere ndabasigurire neza ukamenga amatu bayishaye ko wewe ubona bumwe nabona nibikugo
nari
mifoko ndabafatira ingingo no
ubafatira ingingo nyabaki uraba gusa ntuzu havuja kure mwaje birantangaje
no ya hoya hoya nugukora akazi ko kare
ego
mwaje yere nukubahagurukira
Oya nkubahagurukira. Je Yvette arantangaje frere.
Ba, kumbe iriwe batenye ku moto. Mana, ha? Bite ga Yvette,
ni sawa. Uvuye he gadori?
Ndabira kwanza sha Yvette ko ta muntu. Ahava mbona ndakwereke.
Hewe. Ize ni famo waruzi fise mwisha koshi.
Mana Dorine. Yewe, ah shanchan dagikera
mpagucunga
no. Kitamwe ncindababesha ngo mvuye kwishure naho shwe.
Mukabarari nda mukobgawe. Ha?
Aha. Hari byo kugotwa.
Ngega yemwe. Nibakoreke wa ari sari. Wewe.
Ahubwo mbira shayije.
Eh.
Uyumvira Prof Bosco yo bayagize ape.
Mbajesha. Onyene ingene nari nishavuri ibyo no bimenye.
Ushavuzwa n'iki gayize?
Sasa amate yaduhaye amakopi ya entero duheruka gukorasha.
Eh.
Ewe. Kwese twirohe ubusa.
Sa?
Ubusa.
Nane mwishinze gufina. Arabakubita ubusa nyene.
Je
kizoza we ntakina
jeho rero nibarasha mana yanje ahubwo je ubusinzi n'ukuri n'ukuri
sha ive turazinanye ndazi kuri kuri igirisha kuri uburariza abandi sha
aha nyimba rero umve hemwe dorine n'ukuri kandi aho wibaza ngo nugufitina
nugufinanye
jeho mbere nabibonye namaze gutemuka byaheze umwaka
abana mwamenyeye kumagura muratwenda uyobewe rimwe uca utemuka
reka sha je ndahumiwe dorine naza amanota na rose ubusa n'ukuri
ubusa nyene
none ndakubishira iki
urongo ubusa wewe reka share nyambushaka kuburanye umviri
umvibaje ni witwengere ntacu uyubazaga dore ngo ndikunda kubeshaje
ndikabona
urumaka
rega bashabwawe ndi ntava ngumanani kamenyo byari bikomeye
none ubazaga ive nakubeshaje
yambwira singorane nyabakiga wangu
urumva shadore jewe guhera aho mu kiriye yo nkuri ku imana numva
yanganye shayize uti rero Sorry, but my sister is going to sing on the Zahatar. He made the good and regay.
Oh, my shadow.
We are not a
shanaki. You are
not
a shanaki. You are not a
shanaki. You are not a
shanaki. You
ibisanzwe erega ive naho tokwiga womenya arabye natonda mwishure nibaza ngo sinzome
reka shawo kwishinga nimo datonda muri kuru hanyuma ukabidoda bikinjira umva rico kimwe nanye tenyifite imorande
erega ive iyo wize bikanga kwinjira ntuca wime uravyihoza ugacukoresha ubundi buryo
uhe
reka sha hari umuntu yaba afite ubwiza nk'ubwo bwawe akayoberwa kumburuka n'uramaso ubone
Bebasha ko ni yari wenyine hajya sinumwegera ari mubwira bigahera bihitse eh oya reka ndinde nje no musi ndarivuga vuba Bonsoir mademoiselle Niera
Bonsoir
Ewa félicitations kweri
kweri kiga boss
eh
kweri
kumbere yanse ne
eh
rati je ko nari nagumye nibaza ko ari match ya vrai
ashatara kandi
eh
bari bagerageje n'ukuri nda ryohewe from
cha kubyo mbonye hasigaye gato ngo uronkemwe nk'aba Messi na Zidane France muri kuje banezere bajya abantu
eh reka sha boss ko kuntwenda uri kurabona ba Messi bo vahenga
ehe none baba ntibatanguye gucyo reka sha kubufyiza je nuko ntabonye bagwana na bafyaka bakora ibitangaza vrema kandi byose ni kubera wewe
reka sha boss reka reka
nuko bitabikesha wewe seriously erega reka kwa weekend rani Eh? Gadi je t'admire.
Ay ko vraiment. Duko ibintu byo gusinya. Je suis fier de mon équipe vraiment.
Nukuri.
Ubu baritanga barakora. Kandi nabo nyene. Barakene ko équipe yacu ikomera.
C'est ça.
C'est un beau début.
Ash ash umuntu akwifiti arahiriwe nukuri.
Umve? Je navyo ngo nibiki?
Ni gashani.
Ah ntabara.
Oya tuganiye vraiment.
Eh.
Ubu bwo katanga ofisi. Eh? Oya nukuri mbwira. Mbwira umbize kuri. Ubwire uyu muhungu mukundana yumva gute eh
Bosco wakagije kandi ariwe uratanguye
erega kuri kuravugwa ni je no munsi ndakuvuga ahubwo umunsi umwe urabasha mu do president si je none tumubone
ah Bosco uzotangara Bosco ndakubwira umuntu kuravuga ntabaho kandi ntawe mfise
uti
eh
reka shaka ubesha uti ntamushere ufise Eh?
Non, wapi vraiment ha?
Wewe nyine nganiyera.
Eh, none baho.
Une fille extraordinaire nka wewe nta mushara fis. Mbesha abantu buwo ameze gute. Eh? Barabahe finale. Bwo ni bya bihungu byarahumye. Umukobwa ameze nka we.
None ga Bosco.
Eh.
Fuja je ameze gute.
Wewe?
Eh.
Reka shano no yokugira gute. Nukuri desi noro hingire ndabivuga. Sinoro nka ho mpera na.
Aho yabira mara match.
Uri gitangaza vraiment.
Eh.
Eh? Mukobwa kundi bikogwa yisemeye en plus très belle ako kanyu mwa wakumbi
ah Bosco ndagusavye yegeza ndagusavye gazaho ndeke
kubeli ega sinari bwahe oya mugabo mbwi
Urinde utavuze uri wasinugurura
Nije wachanga ugurure
Wewe nde
Changa ugurure ni maugurura Aha nyumba kwa rijeo
Yo mana jidiyo Ugura komeneza mu mutwe Izo ni nzoga gusa cyane He uzu bintu ni
Yesa mama gaje ntarata ninde babwiye je wajidiyo Eh? Ivet, Barry. Is how only this time you're jail. Gira. Ah, begging the
Barry.
You mans and the babas. Oh, welcome, Cougar Generator.
You talk about a cougar and who are good at it? Muri Jorubu ye. The Kakui twangish you need that twangish.
Would I go no rachel?
Jacu Bakosha. Hewe.
Jehovah yakunywa ragacupa nabagenzi.
Eh.
Uri kuraba ki?
Kare hose kutahora n'inzoga none. Ubure ni ubone kusigaye zikeneye. Hewe ivyo wadukanye rero.
Tumvikane.
Subizi ukuye.
Mbega ugumba zagiza ndikurusa.
Urabana ningeno sahonye?
Mary zo kujya ni hanyuma.
Ahubwo ngiriyo waruri bakugaburiye. Abo bagenzi bawe ntavye kujya baguhaye.
Banga buya kubera iki?
Yeah?
Ivete, ngani muteka?
Ivyo kujya byaheze noneho rero ja kujyama.
Ah, uti?
Mbuze ja kujyama.
Uyo ni matama nkawundi. Ndabuze. Ari hehe ndamwereke.
Yo.
Je wese gashora kunda zose. Ah?
Kuri ndumva ho ja kujyama gidiyo.
Iki? Nari megira kuri za nyama sindabaje.
Ibagire muko buje
ko. Nakora ndabise yewe muhungu wa mama.
Ah, iyo washaka kujya wari gutakare ugasangira nabandi. Jya kuryama rero ukuri ndungaho.
Yo rero mbuze ni singenze.
Yego nokuri. Na barindire barabyuka.
Amategeko nkanze. Uri mama chanke.
Yo jidi. Urumva gashya ibintu uri kuravuga. Niko ndaguhanura
none niwondeka
izo nzoga niwozihe bajidi iyo niyo ndero mama yaduhaye jidiyo
ndakwisa asigara yivunaga mu musazi
igire mugaho umenya ko bidaherera ngaha ejo nzakuvako tuzobisubiramo
Check.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, abantu muri studio Ijambo turabashimiye cyane. Mwe namwe muzagira umwaka mushya muhire, mwese mwese abakunda Ijwi rya Amerika rero uyu mwaka muzawugiremo amahirwe y'Imana. Murakarama, mukomeze mugubwe neza na radio yanyu Ijwi rya Amerika. Umwaka mushya muhire.